mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Mwaka mushasha mwiza wa 2018 inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribifurije kuzoranirwa mu byo byose muzokora muri uno mwaka wa 2018. Urababera uw'amata n'ubu kimisi ya 18 ni Joy Diane na Hazwe ntango ibiganiro bya ino genekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere ku mwaka wa 2018 ikaze kuri mwese.
Abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo ari bwo bwose.
Ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aho yariko ashikiriza ijambo abanyarwanda bose kuri no wa Mungu turaza kwigaruka ko tuza kandi kumvisha na bimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Nkurunziza nawe yabwiye abarundi mu ijambo giwe muragoma hagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere y'amajambo y'abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda no kubaha akanya ko kwifurizanya umwaka mwiza mushasha wa 2018 mbanze ndababwire muri make ko abanyagihugu 8 bishwe ku munsi w'ejo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi baharurwa mu ijana barahagarikwa hari mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika biyamiriza iguma ku butegetsi rya perezida Joseph Kabila. Igipolisi cha Kongo casiguye ko hapfuye abantu batatu mu gihe leta yo yavuze ko umupolisi umwe ari we wenyine yishwe ku murwa mukuru Kinshasa. Igipolisi carashe insoro z'ukuri gikoresha n'imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika kabo muri Kongo nyuma y'umwaka hasinywa amasezerano y'amahoro yarahagarariwe n'abepiskopi katolika mu gihugu cha Kongo. Ahandi havugwa imyirekano ni muri Irani aho mukuru w'ico gihugu Hassan Rouhani yemeye ejo ku gihugu ciwe kibwirizwa kwemerera abanyagihugu gushikiriza ivyo banegura. Ni nyuma y'imyirekano yari maze imisi ine itavana ko iyo myirekano yahitanye ubuzima bw'abantu babiri abandi baharurwa mu majana barafatwa n'igipolisi. Perezida Rouhani yaramiriye kure abica n'abasambura ibikoresho rusangi ni mu gihe yashikiriza ijambo rya mbere kuri iyo myirekano yamiriza ubutegetsi bwiwe n'ubuzima buzimvye yabereye mu bisagara bitari bike mu gihugu cha Iran. Muri make kandi abanyamerika 10 hamwe n'abadereva b'indege babiri baritavye Imana kuri no wa Mungu mu isanganya ry'indege ntoya barimwo ryabereye mu misozi yo mu burengero bw'igisagara cha San Jose ni muri Costa Rica. Abategetsi ba Costa Rica bavuga ko iyo ndege yitwa Natural Air yahiye iratokombera nta numwe yarokotse mu barimwo bose bose barahiye. Perezida wa Costa Rica yatangaje ko leta yiwe ibabajwe cyane n'abitavye Imana yongera ahoza imiryango yango ya. Njuti bakunzi b'ijwi rya Amerika twongere tubifurize umwaka mwiza wa 2018. Mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ariyo wezi3@burungu radio yacu vewa@burungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahiye ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikiganiro cacu tugihere ku majambo y'abakuru b'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda bashikirije ejo mu ntumbero yo kwifuriza abanyagihugu babo imyaka myiza umwaka mwiza wa 2018 no kuvuga bimwe mu bizokoreka n'ivyo banegura. Turahera kuri perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Muravyumva rero bimwe mu vyashikirije mu nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa mu gihugu c'u Rwanda.
Ni ijambo ryageje ku Banyarwanda risoza umwaka wa 2017 kandi ryifuriza Abanyarwanda n'abaturarwanda umwaka mushya wa 2018. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta gushidikanya umwaka wa 2017 urangiye wagenze neza. Yavuze ko inzego z'ubukungu, umutekano n'imibereho myiza ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinze byagenze neza.
Banyarwanda, Banyarwandakazi, baturarwanda, inshuti z'u Rwanda. ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'2018 n'ubu dushoje 2017 ndahamya ko wagenze neza tukaba twarageze kuri byinshi by'ingenzi kandi nifuza kubashimira mwese ubukungu muri rusange umutekano imibereho myiza y'abanyarwanda n'amatora yaduhuje twese akagenda neza iyo twabigezeho muri uyu mwaka ushize
no kuri politiki y'imibanire y'abanyarwanda n'abaturarwanda n'amahanga mu ijambo rye Perezida Kagame aravuga ko byose muri 2017 byabaye ntamakemwa kubera ubwitange bw'abanyarwanda n'abaturarwanda akabasaba gukomeza intambwe batangiye
umubano mwiza mu banyarwanda mu karere ndetse no mu mahanga ku isi byose byashobotse kubera ubushake n'ubwitange bwacu twese dufatanyije nabyo nkaba ndibashimira cyane nasaba ko twakomeza iyo nzira nziza tumaze n'igihe kitari gito dukorera hamwe kwiga gukorera igihugu cyacu kandi ari nako twubaka ubushobozi bwo kurinda ibyo byose tugenda tugeraho watagira icyasenya ibyo twubaka cyangwa ngo gihungabanye igihugu cyacu abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo ari bwo bwose niyo mpamvu ari ngombwa kubaka bwa bushobozi navugaga kandi byaragaragaye ko abanyarwanda dufatanyije iyo twifuza byose twagiye tubigeraho igisigaye ni ukubikomeza ngo bihoreho ubuziraherezo
gusa imbwirwaruhame ya Perezida Kagame irasa n'iyirengagiza kubyo akomozaho ku mibanire ya bimwe mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda 2017 irangiye u Rwanda rurarebana y'ingwe na Uganda rukomeje kurebana y'ingwe kandi n'u Burundi bihugu byakunze gusangira kabisi na gahiye Perezida Kagame yasoje asaba abanyarwanda kudatezuka ku nshingano zo kurinda u Rwanda no kuruteza imbere bimwe mu byiciro Perezida Kagame ashishikariza guhagurukira guteza imbere u Rwanda aragaruka no ku rubyiruko
cyane cyane mwese urubyiruko rw'u Rwanda iyo ntego nkuru yo kubaka no kurinda ibyo byose iratureba twese buri umwe akwiriye kugira uruhare rwe uyu mwaka mushya muhire mbifuriza mwese rero uzatubere intambwe ndende muri urwo rugendo rwacu rw'ubumwe amajyambere umutekano birambye kugira amahoro y'Imana
birasa n'ibigoranye igihe cyose bikomeje kugaragara ko urubyiruko ruhora mu maganya adashira imibare yo mu 2017 umwaka urangiye iragaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi bari kuri 35% barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7% mu gihe umwaka 2018 watangiraga abantu benshi mu duce barimo baranzwe n'urusaku bawishimira bamwe barimo babyina uyu waturangiye abandi mu karere ka Nyarugenge tubamubaje igisobanuro cy'umuziki we
ubuze byishimo ku bantu bose babyifuza kwishima nanjye nihereyeho ndavuga ati 2017 ndayisize ya 2018 iki nakora cyane meza kuba nakwishima noneho nkavuga ati nubwo ngiye gusaba Imana imfasha ariko nibyo ngiye gukora bibe neza tu bibe umunyenga urebye nare bitu ibintu ni umunyenga kabisa ni umunyenga gute urebye mu magambo make hari ibyo usaba Imana ikagufasha ukabibona hari n'ibindi usaba Imana ntibiboneke ariko byose nyine tu ushima Imana ukavuga uti nyagasani ushime ko wenda nyume kuko kabazima byonyine
2018 urashima Imana gute urasaba Imana pe
gacimu nani pe urebye n'intego wiha intego muri wowe ukavuga uti nyagasani uzafasha nzagere kuri iki ngiki mu mwaka nangiye gutangira nabyo birafasha cyane
urasaba iki
cyane byinshi kabisa ntabwo nabirondera ngo mbirangize
gerageza
okay ndasaba kubanza nazana ndi mwaka nyume kumuka bazima ariyo cyambere cy'ingenzi nyagasani akamfasha guhinduka uko narindi nkabangendagajya nkahinduka nyine muri make
ubwo umwaka wa 2018 watangiraga mu mujyi wa Kigali kandi humvikanye ituritswa ry'urufaya rw'urumuri ryamaze iminota ibarwa mu icumi mu duce twa mu Kigali Rebero na Kimihurura akabagira ubusajiri bw'Amerika i Kigali
Eric Bagirusa arakenuye ku ruhande rw'Uburundi mu ijambo risozera umwaka yari yashikirije abarundi bose mukuru w'ico gihugu Pyankuru nziza arishimira uko umutekano uhagaze ni mu nkuru yumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
tuzirikane Uburundi tumenye iyo tuva niyo tujya ico nico kivugo abarundi basabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugendera ko uyu mwaka wa 2018 mu ijambo yaraye ashikirije abarundi bose ari mu ntara ya Kayanza murundi yamenyesheje ko icyo kivugo cyatowe kuko hari abarundi bazimiye gushika bahimukire igihugu yamara arishimira uko umutekano uhagaze uno munsi
umutekano usagaseseshwa rumuri mu Burundi ikimenyamenya nabakozi bitaba imirimo yabo atampa amazi impunzi zirenga 215,000 zimaze gutahuka n'izindi zirenga 440,000 zimaze kwiyandikisha ngo zitahe ingenzi ziva mu mihingo yose y'isi zigendera u Burundi tutibagiye uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu cyose ijo n'umutaga atashobora inona turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke bategere ko atawurimira amasaka abatagira amasabo
kugira umutekano umere uko umeze umukuru w'igihugu ashikiriza byinshi byakozwe
intambwe nziza twateye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu mpande zose z'igihugu tuyikesha ubutwari bw'inzego zijeje umutekano imigwi 310 y'abagizi ba nabi yarasambuwe inkoho 128 n'ibisasu ntezwa ntoki 325 byarafashwe ibisasu ntezwa ntoki 2,266 n'ibindi bigwanisho byasambugwa
naho biri uko haragahaze
urugamba dusigaranye uno munsi n'urugamba rw'iterambere hamwe n'urugamba rwo kurandurana n'imizi udusigarira tw'amacakubiri y'amoko yabibwe n'abakoloni naho abagishira imbere amacakubiri y'amoko basigaye ku rushi nta wose yagose nkako abakurambere bari amaze ngo ubuto bw'urutobo nirubuza kurura
no muri politike hari byakozwe
mu bijanye na politike abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe kunywanisha abarundi hamwe n'abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga iyo nyabwoko ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'abamerabunwa baraye bagenywe hisunzwe amasezerano y'Arusha n'ibyizwa shingiro
mu bindi bisata nko gutoza amakori ubutungane uburimyi n'ubworozi amagara y'abantu kugwanya urudandazwa rwa magendu ibikorwa bya leta no mu masoko ntanga nguvu umukuru w'igihugu yamenyeje ko byinshi byaranguwe ku rugero rushimishije Petero Nkurunziza avuga ko u Burundi bwarenganye imfashanyo zibubeshaho buri munsi
tukaba tuboneyeho akajyo ko gushimira abo bose babandanya badusahiriza mu iterambere ry'igihugu twongera tumenyesha ko u Burundi bwamaze kurengana urugero rw'imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi icyo dukeneye nyabuna ni intererano n'ingurane zigenewe imigambi y'iterambere
muri uyu mwaka ugiye gutangura u Burundi butegekanya imigenderanire no gufashanya bizira guhonyanga ubwigenge bw'igihugu
kujinjura abarundi bamenye bongere bazirikane ku igihugu arisha abarundi ko ari twebwe nyene dutegerezwa kugitunganya abadufasha bakaza tubibasavye kandi tureretse aho dukeneye interano yabo kumenya amateka n'amategeko y'igihugu kuyakwiragiza no kubahiriza agateka kazina muntu kuzirikana ko dutegerezwa gukingira ubwigenge bwacu no gusimbataza intayi kwikukira na demokarasi gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe byubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyacu
nk'uko akunze kubikora uko umwaka utashye umukuru w'igihugu yarayongeye gutanga ikigongwe ku banyororo barenga 200,000
mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisunze ingingo y'113 y'ibwirizwa shingiro tugiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga 5 abakenyezi bibungenze n'abonsa abagendana ubumuga ugaragara abamaze mu mvuto ic'akabiri cy'ikiringo bakatiwe n'abandi bose hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'imifato yabo mu mabohero barimo kubera iyo ngingo abanyororo barenga 200,000 bagiye kwidegenza tubasabye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu jisho kandi
mu gusozera ijambo ryiwe Petero Nkurunziza aramutswa u Burundi yarangirije ku ijambo ry'umwizero
dutangarije abarundi bose ko umuco n'ubwiza bw'Imana bigiye kwigaragaza ku Burundi n'abarundi mu mwaka wa 2018 byongeye ivyo Burundi bigiye kubaduka Imana mushobora byose niyo cyabona
mukayanza aharaye hashikiririjwe iryo jambo haraye habaye no gusozera iminsi 6 y'amasengesho ayo masengesho akaba yari yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gushimira Imana ku byiza yagiriye u Burundi muri uyu mwaka waraye urangiye mukayanza mu buraro ku Burundi Jean Bosco ndarurinze iryo rya Amerika.
Imbere ko tuhakanya ko kwifurizanya umwaka mwiza wa 2018 tuanze dusimbire gato nyamwikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo aho impunzi z'Abarundi zahungiye ngaho zitangaza ko zishimiye umwaka mushasha wa 2018 ariko ubukene bwo ngo ntibibuze muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru y'Ijwi Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo
turashima n'ukuri kuko umwaka tuwushitse ko turamahoro tukaba kumve kwa bandi baramuke neza mu bindi bihugu byose aha mu nkambi turakomeye n'ukuri kandi tutawushimagiza
mu gisi yose iri kwizihiza umunsi mukuru w'ubunane impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi yo mu Rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira nazo zishimiye gutangira umwaka mushya w'ibihumbi 2018 aho impunzi zagiye zihuriza hamwe ubushobozi buke bwazo zigateranya amafaranga yo kugura inka n'ihene zabazwe
kujya tugabura abantu bonane abantu bagerageje uburyo bwose bushoboka bari yoroganiza bari yegeranya baratanga swate nimba ari 275 cyangwa 1010 hari n'abatandu 1015 ngo wese bivana n'ubushobozi bwiwe turarondera inka turagira ante turagura inka kugira abantu basangire dusangire umwaka mushaka twese turi abantu 40 twayiguze ibihumbi 600 yego
muri inkambi kubara impunzi zari umunsi mukuru ubunane ziguriye amatungo zavanye mu mirimo zikora hari izindi mpunzi zihamye yuko ubunane bwazisanze mu bukene ntangere aha twavuga nk'impunzi zimaze umwaka wose mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda zitegereje kujanwa mu nkambi nshyashya yeruka gutahwa bimurongwe
abandi bo mu mavirage bambaye neza bambaye ikirato babagurira ikirato abana barisanzura mu mavirage nako tubacari muri yakeye abana bacu nta bwisanzure bafise ngo bagene nkabo muri mu mavirage turaho tuguma twituniye hamwe n'abana nyene nkuko kundi mbora twobyifata ariko abandi bariko baragenda kugura inyama bariko barinezereza ariko twitwiseye muri yakeye turaho nyene uko nyene n'aba
mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'impunzi ubuyobozi bw'inkambi na komite y'abayangayanga bo muri inkambi tatungo bemerera gakora ibagirwa mu mavirage ritasuzumwe n'umuganga w'amatungo
twarakoze inama n'abarongozi ba seneri mbega na komite directeur n'uburongozi dusangiye kugira ngo turabe ko abantu bagiye ibintu bidapimye kubera santi kugira ubuzima bw'abana b'abantu bumererwe neza duca dufata umwanzuro rero ko amasoko ategereza kuba atatu Rusenda na Rulinda tubashyira hamwe gatunguru ya mbere na gatunguru ya kabiri igice kimwe tubashyira hamwe gatunguru ya kabiri n'iya gatatu ikindi gice tubashyira hamwe kugira ngo bose bakoranire hamwe ibitungwa byose bitereze kuba bipimwa n'abaveterineri kandi bibe bya ni impapuro zaragwe ntagire iby'ubusuma bishobora kuba byabamo ejo ngo tuzasubiranemo canke tuze kubaza ibyo tutazi
ingingo ariko ikaba itakiriwe neza na zimwe mu mpunzi zari zifite kubagira ihene mu ngo zazo
kuyu munsi mukuru kw'abantu badukuriye aho umuntu ashobora kugira ni kuronka agatungwa nk'umwaka ugashaka bashaka kugisangira hamwe n'umuryango bamara kukabaga muhiri wawe nk'uko tubimenyereye mu Burundi bakacyaba gufata bwa busuma ngo kuri veterinaire ho yarari ata ntumwe muri sama aro yarari yo ibaga bakacyaba kwikoreza bwa busuma ngo wayivye
kuba mu nkambi yo mu Rusenda bagirwa amatungo menshi haba mu gihe cy'iminsi mikuru ndetse n'indi minsi ubuyobozi bushinzwe amatungo muri sekiteri ya Tanganyika bwasabye impunzi z'Abarundi zikora umurimo wo kubagira inka mu nkambi ko zatangira kuzajya zisorera leta uko habazwe inka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2018 Fedasenga bwo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu ya Majyepfo Kina Music
Urya koko icyo mutima ukunze amatagura nitabi wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukagumaho nahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza Uzagire kumwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Ntaho wagiye
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bonane nkuko babivuga umwaka mwiza ntuti bakunze ijwi rya Amerika aho muri marakoze kubana natwe muri 2017 mwarakoze kutuguma hafi mwarakoze guterera ibitandukanye mu biganiro byacu bitandukanye twase ku muzirikanyi twibaza yuko muri 2018 tuzoguma gucyo nyene muzoguma muturi hafi muri kano kanya rero nkuko twa twaziyemeye kuri Facebook yacu duca tubaha kanya ko kwifurizanya ubuna nibwiza aho muherereye uwa mbere dufise akaba ari Eric ari ku murongo Eric ikaze ku ijwi ry'America
Yego murakoze ndabaramutsa.
Umwaka mwiza Eric.
Yego nuko tutangira tugaburambire.
Nzoronke mwivyo wipuzamo byose.
Komera murakoze cyane.
Eric wererehe uno mwanya tuvugana.
Ubu neza neza ndi muri Zambia aho bita mu Rusaka ku mugwa mukuru wa Zambia.
Rusaka Zambia. Havugwa makenga ho Rusaka Zambia.
Aka Zambia umuntu arashushe akaziwa kate. Pero que yo soy Arama de Misari, que yo soy de esta correa. Yo soy de Mambe, a Guru, que yo soy de Filipa, ni de Policía, que yo soy de la Casa Cucuaña. Yo soy
de la Casa Cucuaña. Yo soy de la Casa Cucuaña. Yo soy
de la Casa Cucuaña. Yo soy de la Casa Cucuaña. Yo soy de la Casa Cucuaña. Ariko bamwe ko ari abantu bashika 40 n'umwe amaze kwitaba Imana kubera umugabo ariko nta muntu mu biharo dufita muri ako kazi wa nta muntu arashaka kumva ko yakwaye kazi
turakomeye cyane yego hama ubunani nabwo mwaraye mu buhimbaje gute canke mikomo rabuhimbaza gute
none ni twahe tubuhimbaje ababishoboye baraye baragendagenda abandi nabo twarashoboye guhurira hamwe turaterama n'abagenzi ndetse koko haba hariho ibindi bikorwa mwateza gukora umuntu yafata umwanya muto yashoboye hama agatura ku mirimo
yego
umuntu abitumiye baragerageza guhimbariza aho abari hafi nabo wabegeranye
yego ijwi rya Amerika rero reka riguhe akaryo uce wifuriza umwaka mwiza abo ufise bose ku mutima
Ego murakoze bwa mbere ntambwe kubashimira ko mwashoboye kumwe umurongo kugira ngo ashobore kurama mutese n'abagenzi kubona cyane cyane bamwe bamwe aritabonana abakozi be mwese bitwi rya Amerika ndamvuze ntimugire umwaka mwiza 2018 mutogiremo imigisha
urakoze cyane
Ego hama reka tindamuka inshuti n'abagenzi bari mu Burundi abari muri South Africa n'ahandi ndemo mwesimana Florie ari mu Rumonge ndayitengereke Jeremi ari mu Tanzania Dar es Salaam mvuga nti bakomere aho baherereye mani nangu ndabavota ari muri Zambia amone ari muri Zambia izo Dismas ari mu Burundi aho bita muri komine Burambi
urakoze cyane gose Eric ngaho Zambia Lusaka namwebwe tubifurize kugira umwaka mwiza abarundi n'abanyarwanda mu bijwi rya Amerika mwarakoze kutuba hafi kandi n'ubu murabandanya gucyo muri 2018
ego reka ndangize kuri Jeremy ari muri South Africa
urakoze cyane urakoze cyane Turafite kandi kundi murongo wa telefone Hussein. Hussein umwaka mwiza kandi kaze ku ijwi rya Amerika. Hussein? Umwaka mwiza. Ego uzo uronkemo ivyo wifuzamo vyose. Uri hega Hussein?
Ndi muri Tanzania mu ntara ya.
Muri Tanzania mu ntara yande?
Nyanga.
Nyanga. Mwahimbaje gute umwaka mushasha ngaho Tanzania ga Hussein?
Bari kuhimbaje abantu baranezwe kubera ko ibiteza bimeze neza ubu imvura yaraguye kangora na makare yagiye.
Nuko duga ku ijambo rero ugihe cyo wifuriza awuse ku mutima muri uno mwaka mushasha.
Ntere kuri mwe kene ndabifuriza umwaka mushasha n'amakuru yo kugira ngo
urakoze cyane.
Nifuriza umwaka mwiza ababyeyi banjye bari muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi. Bashikanye bose tuvukana baramuhanze. Nibagiye n'uwo twabyaranye ari mu ntara ya Kayanza. Abari Bujumbura abarundi n'abanyarwanda
bose ukabifuriza iki urakoze Urakoze cyane gose nawe we Hussein nga mu Tanzania ugira umwaka mwiza. Urakoze. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hari witwa Adili Gerard Michel Niyukuri yatwandikiye avuga ngo ni Michel Niyukuri nkaba nifurije umwaka mwiza ababyeyi banje abanyeshuri twigana muri kaminuza y'u Burundi inshuti n'abagenzi bose banzi nkaba ndayifurije umwaka mushasha mwiza namwe abatangazamakuru bo ku ijwi rya Amerika mugira umwaka mwiza turagushimiye cyane gose Michel. Hari kandi na Jeremy Nduwimana wengo yifurije umwaka mushasha abavyeyi biwe baba mu muciya ni mu ntara ya Bubanza mu Burundi ngo ba hamwe na baramuwe bose bari mu gihugu cy'u Burundi ngo nabamenyesha makuru bose bo ku juri rya Amerika. Urakoze cyane gose. Salgo Gashema ngo yifurije umwaka mushasha ntirushwa ari muri Norvège, Fidel ari Denmark. Akaririmbo ni Slay Mama. Tukaba dufite kandi na Hasani ku murongo. Hasani ikaze ku ijwi rya Amerika.
Nakoze cyane
kandi umwaka mwiza
kuri twese.
Uherereye ga Hasani?
Mu Rwanda mu karere ka Rusizi.
Umwaka uri kuwuhimbaza gute?
Umwaka ndi kubona usa nkaho ndumva ushobora kuzaba mwiza kurusha uyu urangiye kabisa.
Nibyo tukwifurije.
Murakoze.
Hasani, ugaca ushaka kwifuriza umwaka mwiza abandi uno munsi?
Ndifuriza sheri wanjye uri Huye agira umwaka, ndamwifuriza umwaka mushya muhire. Nifuriza n'abandi banyeshuri bose n'abanyeshuri bose twigana kuri Koleji Siramiko Kagarama umwaka mushya muhire. Nifuriza n'abavandimwe banjye bose.
Urakoze cyane gose Hasani, nga mu gihugu cy'u Rwanda nawe tukwifurize umwaka mwiza.
N'abanyamakuru bose b'ijwi rya Amerika ndabifurize umwaka mwiza muhire.
Mu izina ryabo ndabashimiye, ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Uwitwa Regis Widuhaye ngo twese uzotubere mwiza kurusha uwaheze kandi tuzorushirizeho gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Regis ari Kigali Nyamirambo mu gihugu cy'u Rwanda, abuze ko akunda abanyamakuru b'ijwi rya Amerika. Urakoze cyane. Njuti bakunze ibijwi rya Amerika, ni ngaha duce dusozerera ikiganiro cya mbere cyo muri uno mwaka wa 2018 iwanyu mu ntara. Mwarakoze kubana natwe muri 2010 n'inzwi mu biganiro bitandukanye, haba muri Isanga, haba muri iwanyu mu ntara, haba muri Dusangire Ijambo, haba mu biganiro bitandukanye by'imiziki tubashikiriza. Twibaza yuko muri 2018 muzoguma muturi hafi nk'uko mwabigize. Ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rubategura rukongera rubakabashikiriza amakuru n'ibiganiro mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda, ndabifurize kuranirwa manyi no mu banyu. Umwaka mwiza wa 2018 urababera umwaka w'amatano ubuki. Muri siya 18 mwari kumwe na Jewe Diane na Hazwe mfatikanije na mugenzi wanje muhinga bw'ivyuma Macbili ya Bero. Twifurize kuranirwa. Mukaba mwari mwanditse mushaka gutasha ntitubahamagare igihe c'isaha 10 mu kiganiro muri Isanga. Turongera tubugururire amatelefone mu kiringo c'isaha yose. Umwaka mwiza rero. I love my life, I love my life, I love my life, yeah, yeah.
I got you. Diana, make you roll with me. Do your own, make I do my own.